Imana nifise ubwiza igwa ahubwo niyo bwiza igwa wewe uyifise ubufise ubwiza igwa uzoza abashonje na waburaruka bwirigwa KPC hasta la victoria siempre
ubuzima bwanje kweri bwari fall kurya rimwe ku munsi twabibona sho imyambaro no kurya mavyariho Imana nayibinkirizaho Alhamdulillah imura black out tire Ama kampanyi mu muziki wanje Nanguye gutera intambwe yemwe Ishari n'inzigo ku bana babanye Aho nafata nk'inshuti nk'abagenzi we Kumbe turagenza Ngwatishwa, ngwatishwi ishano pa Ndisanga mu bitaro vya Rwakarere Don't give up before you the ring to the end Nunga chikine gutara woni herezo Bikonga na urizi gori we Kube urizi vyo se ni imana we Believe in God, believe in you Believe in God, believe in you
Izeri mana, nuchiki ngukora Izeri mana, usengu kora Izeri mana Nuchiki ngokora Izeri mana Uko rusenka Najibugari kwa mwifoto Nimboga zo mwifoto Esto mega tabaza Ngavyumva nkigiri poto Imana mugu koza igu siri tishiri bazo Imana mugu kuno zuchiku mkanini bitito Ukisigi wimota riko kumfumu nuko wiyasho Uga kena maku kifuza kuja mugasho Narara mubikarato Zinambara nilato Undoto ngabona kristo mjuse ngabona pirato Wewura kena ukumva kutakiru mungabo Kikora kumubiri umve kukifisu mungabo Wewura kena vika kusano mumaso Nungura mukijaka kishura nacho fise mofuko Nambari mhuzi mwengi mene Sina hindura narimwe Uyisanse yanikiwe Umenye koje menye Ngirigwa nikirepe ngambara nguwa siramwe Nuwa nakunze ngenye ya mgie konarise liye
Before you the reach of the hands Nunga chikine gutara woni herezo Bikonga na uizi gori we Kube uizi vyo se ni imana we Believe in God, believe in you Believe in God, believe in you
Izeri mana, nuchiki ngukora Izeri mana, usengukora Izeri mana Nuchiki ngokora Izeri mana Ukoru senka
If you believe, clap your hands Sivu kwa ehe kapele me Mkio unaamini piga makofi Nimba wizera kwa mamashi
Believe in God
Believe in God Believe in hope
Believe in God
Yeah The only one
Believe in God
The almighty Believe in God and work hard. Yes, success is in your hand.